kubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Muri kumwe na Fidèle Yongabo umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Mtumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kutamusaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ingo mu Burundi cyo kimwe n'ahandi zirabamwe ibibazo bitari bike bitandukanye hagati y'abubatse mu bishobora kubaviramwo gutandukana. Amategeko agenga abantu n'imiryango mu Burundi arahari kandi aranditse kuva mu mwaka w'1993. Imvo zo gutandukana zigengwa n'amategeko n'ubusambanyi bw'umwe mu bubatse ukutubahiza amabanga y'abubatse kumwe mu bubatse guturubika uwo mwubakanye inyifato ityozo uwo mwubakanye no mu gihe umwe mu bubakanye yagiwe n'icyaha cyambika ibara mugenzi we. Ibiharuro by'abahukana byo babingana gute mu gihe abantu bahukanye n'izihe ngaruka bigira ku bubatse n'abana babo? Amategeko abivuga ku iki? Ibyo tuvuga ko mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Maître David Dusabe yanonosoye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi na Madame Pamela Mubeza yanonosoye ivyereke gutatura amatati akaba haranira agateka kazi na muntu vyisanzuye agateka k'abakenyezi ari mu gisagara cya Ottawa mu gihugu cya Canada. Batumire mbanje kubaramusa.
Amahoro.
Ngaramo.
Ibibazo bikuru bikunda kwaduka mu ngo hagati y'abubatse n'ibihe ntangurira kuri Maître David.
Jewe cyane ndakwibanda cyane kujya n'ise mategeko kuko iyo tugeze kwahukana amategeko ntapfa kwahukanisha abantu ukora bagize ikishankiri ya bapfa, ariko hariho ingingo zitanzutekanije kugira ngo abantu bashobore guca gusaba kwahukana hanyuma sentare ishobore kubumviriza ishobore kubahukanisha. Izo ngingo nazo zikaba ari ingingo ijana na 58 hamwe n'ijana na 59 yo mu gitabo cy'amateka agenga abantu n'imiryango, aho imvo zo kwahukana zishya 5. Imvo ya mbere ni ubusambanyi bwa mugenzi we. Imvo ya kabiri kubera uwo babana mugora birenze urugero mu byerekeye amabanga y'abubatse. Imvo ya gatatu kubera amuturubika. Imvo ya kane kubera afise igifato icyoza mugenzi we. Na ya gatanu ni mu gihe umwe mu bubakanye yagiwe n'icyaha cyambika ibara mugenzi we. Ibyo nabyo bikavana ku buryo icyo cyaha gihambaye. Ni izo mvo zonyine sentare ishobora gukorera kugira ngo ukumvirize igihe uje gusaba kwahukana. Ibindi nabyo nibaza yuko ibitabijanye n'amategeko je ahanini nisunga cyane cyane ibyo amategeko yemera i Burundi.
Ndavyumva. Madame Pamela, icyo kibazo nyene muri rusangi ibibazo mubona bikunda kwaduka hagati y'abubatse mu ngo ntawidondagura biba ari byinshi ariko bikuru bishobora gutuma n'abubakanye bavana n'ibi.
Murakoze. Jewe simbere sinahagara ku mategeko n'ivyo ni kimwe mugabo siyo je nohagarara ko cyane. Jewe nsanzwe ndaba nonosora ibijanye n'amatati uriho je ico nshampagarara ko ni mbega bidafuki kugira ngo abantu batandukane. Turaje mu mico y'Ikirundi jewe mfata ibintu bitatu bikuru. Bitatu rero icya mbere ni uko abantu kenshi bubakana kuko bashaka gukurikiza umugenzo cyangwa umuco atari uko ngo umuntu ngo mu mutima wiwe cyangwa aba yafashe iyo ngingo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nacyo kikaba kijyanye n'ubutunzi. Benshi abakenyezi yaja kubaka atakiwe na kinyi bafise akaja kubaka n'umuntu we yayifatiye umwanya akarondera ubwo butunzi. Hanyuma icya gatatu bijanye naho nyine n'imigenzo n'imico y'ikirundi uko imico y'ikirundi n'imigenzo irafite ibyo yemera n'ibyo yanka turaje umukenyezi nyine yigenza mu rugo rero sinzi ko no noja and detail no donc no no noja and detail pour expliquer je me dire kuvuga ahanini ibyo bitatu kenshi n'ibyo bituna ko kuvuga ko vugutse noja and detail
yego rata tuvuga ko uravuze ko icambere ari imico abantu bubakana bijanye bifatiye kuzerekeye imico mu bivuga muri make
no kuvuga yuko n'umwigeme aravuka agakura akubaka azyumvuko umusore aravuka agakura akarondera uburyo hama kubaka numva ko deja hari nk'agahazi umukenyezi ntibabamwigishije cyangwa umwigeme ko nawe arondera uburyo kugira ngo ashobore kubaka umugabo bakaramwigishije yuko we arondera uburyo kugira yubake mubana rero mu rugo uwo mugabo kuko amategeko abivuga ko ari chef de la famille defo barabyumva nari akumva yuko umukenyezi cyangwa umugore wiwe ari umuntu ari munsi y'ibirenge byiwe atari umuntu yiyumvira cyangwa afite ubwenge hanyuma umukenyezi yashika mu rugo ugasanga yamari mpiki akijya mpakiriya kenshi rero ibyo biratangura bigatera ingorane hanyuma uwo mugabo kazubona mu minsi iza agiye mu bandi bantu hanze n'ibyo bigateza izindi ngorane hanyuma navuze kenshi uburyo mubanza kigaruka kuko kirakomeye cyane kuko kirasambura nacyo kirubaka kikanasambura hanyuma uwo mugabo musanzwe iyo yubatse we umukenyezi ni nka trofe ni itunga ashize mu matungo yiwe reka ntagakarorera arubatse inzu arayujuje araguze intebe araguze ibitanda araguze n'umuduga hanyuma akavuga ati buje nakwica nkeneye kubaka agaca agenda akarondera umukenyezi w'umugore mukobwa akamushyira mu nzu numva yuko isa nk'uko ari ikintu yarondeye ashyira mu nzu yiwe nari nibagiye n'ikindi kintu muribuka yuko umukobwa bamukwa mu Burundi kandi twese turabyemera agaca arondera n'ubwo buryo akagenda akamukwa akamuzana muri uwo mwanya rero umukenyezi mu rugo wewe nafise sitati y'umuntu banganya agaciro umugabo yumva umenga afite agaciro karuta akuwo mukenyezi turazi economiquement ikintu cyose bayazanye kigaca gifatana na cya kindi rero yuko mu mico umuntu batamutegura ntamenya yuko kubaka ari ikintu kiva mu mutima w'umuntu nakuraze nagushimye numva umenga tuzobanuguzi bavuze uya dufata ngo nayegeze kubaka reka nubake icyo kenshi nicyo gice cy'intandaro y'ingorane kuzogeramo ni hakazogera na cya gihe cy'uko abantu ingo zisambuka kuko deja zero de pa hari kintu kigeze kumvikana
reka tugaruke kuri Maitre Nyandide ku bijyanye n'amategeko igihe ubugeni abantu babiri bahuye bagatera igikumuko bagiye kubaka amategeko abitegekanya gute ko Madame Pamela Kraibuga nkuko bijanye n'imico abantu batarategura ndibaza no kujanye n'amategeko ko abantu benshi badazi neza amategeko ibyategekanya mwo bitubwire
ego murakoze imbere yuko ninjira muri ibyo ngirambanze jewe ntanga umuco ariho ibyigwa nayo maze iminsi ntanga mu kinyamakuru cyitwa Akeza ngaha mu Burundi aho navuze ku ngingo ivuga yuko ababiranye batiza gushyira hamwe kudahemukiranira umugabo akaba ariwe mutwe mu rugo reka ndavuge n'ingingo ya 122 ababiranye batiza kudahemukiranira mu rukundo rwabo bagafashanya kandi bagatabarana umugabo niwe mukuru mu rugo arangura icyo gikorwa afatikanije n'uwo bubakanye mu mvugo no mu ngiro ku neza y'urugo be n'ibibondo byabo ndabimare neza iyo umugabo atahari canke atabasha gifise umugore acamusubira muri iryo banga bisigura yuko iyo avuze ko umugabo ariwe mukuru mu rugo ntibisigura yuko avuga ibyo yigombeye umugore ngaca koma mashi oya ari nacyo gituma iyi ngingo ivuga yuko bateza guhuza mu mvugo no mu ngiro ibyo umugabo ateza gukora ateza kubikora ari uko abanje kubyumvikana n'umugore rero ishashe kuvuga ngo umugabo yazanye byinshi umugore yavuye mu muryango utunze ibyo mu mategeko biratomoye neza kuva umunsi babanye ntibasa gutandukanye n'ibintu n'ubutaringe n'ibintu byose bakaba bishyira hamwe ingingo y'122 irabitomora neza mu gitabo kigenga ingo n'imiryango yuko ibyo batunze byose uyu munsi bashaka bishyira hamwe bagasangira byose rero jetse nibaza yuko icyo Pamela Mubeza avuze ko ari icyo ukuri nibaza yuko ahubwo biva kutamenya kwa kenye chanye nuko abagabo abagabo uko kuntu bamaze kwishira mu kumengo abari he bari hejuru y'abakenyezi no bafate ngingo mu rugo cyane baza yuko ibyo ari ukutamenya nuko utamenya ariko bituma bo bimenyeraho ko umugabo ego niwe ivyo urugo bibazwa ni nka delege basubwe neza ni nka delege mwishure delege so twara abanyeshure delege ni babaza imbere ya bose hanyuma abandi nabo bakishura so kuvuga ngo delege ashyirwa ku ruhande rwa bose oya bara ninde mushefu mu rugo iyo nica hose ari hose aba hari umuntu abazi ubwa mbere ibyo urugo kugira ngo ntabakajagare rero ibyuko umugabo ari wabazi ubwa mbere ibyo urugo ntibisigure ko ari we acagaba byose acafata umugore ko yigombeye ari nacyo gituma bashizeho iki gitabo cy'amategeko kigenga gihana amabi afatiye ku gitsina loi sur les BBG violence sur le genre kubera ko ari abantu usanga bagiye badashaka kurenza urugero kuri iki kintu cy'uko ngo umugabo niwe mukuru mu rugo bagomba gutwara ibituto byinshi birenze
amategeko agenga abantu n'imiryango na cyane cyane kuri iki kibazo turi ko tuvuga cy'abubatse bagirana ibibazo bigashika bakanatandukana ayo mategeko yashyizweho ryari
uyu munsi dukoresha na mwaka w'1993 ubundi bari kongeregeza kuyasubiramo ariko gushyira umunsi cyo tekiko ntiziremezwa harashakoreshwa iryo tegeko ryo mu 1993 bisigura yuko hariho n'ibintu bitari bice ubundi bitari ku mwanya tugeze ku uyu munsi murabye ku minisitiri cy'irukanga hariho byinshi usanga byarahindutse ugasanga abana agomba mugiye no kubiraba iri tegeko dufite uyu munsi ugiye kurigereranya n'iri ryagiyeho vuba rya violence basée sur le genre et loi sur les violences basées sur le genre ya bubu usanga hariho ibihano iri tegeko rya bubu biri hejuru mugiye itegeko rya kera naryo usanga umengo bifata umengo n'ibintu bya minenegwe n'ibintu byo kurenga ibigo mu itegeko rya kera umengo ibintu byo gukina wamengo umugabo aremerewe kurenga ibigo nta na kimwe yemerewe byose ariko mugiye kuraba aya mategeko mashasha bashyizeho ahana amabi afatiye ku bitsina murabona yuko yaje akajije rwose ari nacyo gituma rero mugiye kubiraba usanga iri tegeko riri ko riratigihe
ndibuka narize iby'amategeko narize i Burundi iby'amategeko aho bavuga ko amategeko menshi yari yanditse ko zero byari byanditse mu Gifaransa batarabishyira mu Kirundi aho bavuga anecdote cyangwa ibintu byabaye nk'abatama bavuye ruguru baje kwitwara bafite nk'imanza bakaja mu masentare aho ayo mategeko yose yanditse mu Gifaransa muri code bavuga ngo nulles français ignorerarwa ariko turavye abantu benshi ngo hagati mu gihugu turise abantu benshi batize amashuri batazi igifaransa amategeko menshi barakora yashyira mu Kirundi barakora aragerageza kuyavulgariza kugira ngo abanyagihugu bayamenye nk'aya agenga abantu n'imiryango
ego iri tegeko rigenga abantu n'imiryango ryarahinduwe mu Kirundi ariko ugiye kuraba ayandi mategeko atari make by'ukuri usanga abenegihugu baba bakeneye atari gerahindurwa mu Kirundi ibi rero nkacavuga nti turetse aba batama ba ruguru muruko muravuga donke batazi igifaransa naba bitwa ngo barize tuba dufise ayi Burundi des intellectuels usanga aya mategeko naha bahari batayazi uyu munsi ugasanga umuntu ariko aratangara umunsi agira mariage hari ibyo agiye gusinya yarasinye gusa chariraramira ntiyigeze yihabasi n'umwete basi ngo ngafata akanya kusoma aya mategeko yitonze arabyeje gusinya ntumubaze agasa yicarira ejo akaza gusanuka ari uko bitanguye kuja kumwokera imbere ya sentare amategeko atanga kumwokera bariko baravana bariko barapfa ibintu byo kugabura amatungo yabo ingene basangira iby'amatungo ingene barera abana babo ingene bahindura abana babo ugasanga niho basanutse bikanguye bagiye kuraba ibintu bamaze gusara ku gikumu cyagiye bagira ubugeni urana kenshi umunsi wa gatandatu cyangwa ku wa gatanu usanga bari kumwe n'abahagararira umunsi w'ubugeni pare na marende baza basomera birukanga ati raba rero muca musinyanga hanyarutse mugabo ntibamenye yuko baje gusinya ibintu baje kwishaka gute mu itosi ndabwiye gutyo onye kuko kuja gusinya ibintu nawe utazi nibyo mwavuze ngo nta n'umwe ateza kubaho amategeko afata yuko uwo ari we wese nga muri Burundi azi amategeko nulles français ignorer la loi nta n'umwe yemerewe kuja kuvuga ngo je ntabyo narinze
ariko ararengwa ko azwi
icyo nacyo nyine ndagishikako kuyarenga ko usanga hari abayarenga kubera batayazi ugasanga n'abandi barenga ko n'ubundi kora abayazi ahubwo bagaprofita yuko mugenzi we batayazi cyanke ugasanga abacamanza buke barabarenganya abacamanza normalu bacurubanza kubyo wasabye ibyo tabuze ukeneye imbere ya sentare nawe sentare ibona ko bikenewe ibacabye yumvira ngo turaba ingene yajarira ngo cyo tumugira nibi nibi urayisaba nico cyuma ni misi yose sentare bayejeje kuvuga ati usaba iki soze rimborano za usaba iki nico byasabye none usaba ikintu tazi
yego reka Adam Pamela wabwira uhavuga ikintu ngaho uhavuga iki
ego cyo nashaka kuvuga kuko turi ko tuvuga mu bisanzwe ko tuvuga igituma abantu bahukana hanyuma mese yaravuze ngo benshi ntibaba bazamategeko reka niyo waba yaza reka ntanga karorero yumvire mukezo murundi kazi ariko ndarira itegeko sindi ko ndagira ikijyo ibimero yaryo agiye kwitwara yuko nk'amabanga yabubatse atarangurwa neza cyangwa arangurwa nabi cyangwa ku bwinshi cyangwa ku bukeye sinzi urugero aba yavuze mugabo babimubanganiye iyo mvuga umukenyezi agiye kwitwara nk'icyo kintu kandi ni cause ya divorce iremerwa n'amategeko y'u Burundi wibaza ko yumvirizwa n'abantu bangahe mbeho yo abivugira
mugabo uyu munsi nibyo ngira ntange ku muco kera nibyo byari biteye isoni ariko uyu munsi ugiye kuraba kuva mu gipolisi barashizeho inzego zijeje gukurikirana mwene ibyaha bifatiye ku mabi akorerwa igitsina ni ukuvuga yuko haba mu gipolisi haba mu masentare n'amasentare yungururizo hose barashizeho abacamanza abapolisi bajejwe ibyo byaha bisigura yuko uyu munsi bitakemeza nk'ibintu bya kera uzavuga ko umugabo yaguhohoteye mu rugo yagufashe ku nguvu agusambanya ku nguvu sinzi ko twebwe akamutambanya amufashe ku nguvu kandi babana mu nzu
yamufashe ku nguvu
ego yamufashe ku nguvu mu nzu uyu munsi barabyitwarira bakenze kandi bakabumviriza kera urumva baca bakuvumagura tututu wa mugore we ntatondiwe urumumarayo wewe uragahabwa ariko uyu munsi kubera izo nzego zagiyeho uyu munsi abakenyezi ntibabimenye abakenyezi bahohotewe bagiye muri sentare plito muri mu gipolisi cyangwa muri parike barakigwa neza kandi bakabumviriza hariho ababinonose barabyize bajeje ibyo nyene abamajisitare bajeje le BBG n'abapolisi bajeje ibyo nyene hariya muri NAPO kandi cyane niho babikora
akantu gato none ico nemeye kuri ico metre de David avuze nemeye nuko duprofite uyu mwanya kubwira abakenyezi yuko hariho ababumviriza bagiye kwitwara mugabo cyo tutumvikana nuko abakenyezi naho baba bifite naho batabizi icyo ni kimwe mu gitera mu ngo abantu bakukara icyo kirahari kandi kirazwe kuko kadaye kugira ngo nishuri ikibazo meke fidele yari yatubakije
ego
ego
madame Pamela imico n'imigenzo cyo no kwita mu gifaransa poa ya tradition kubijanye no kubakana hamwe no kuvana ndibaza mu mico ya kera baragerageza gusana sana naho hari ibibazo hagati yabubakanye kuvana wamenga ni kintu giteza icyeyi muri famiye mu miryango yabo baba bubakanye mubona ibyo bintu biriko birahinduka ubu cyanke mu bice byo hagati mu gihugu biracameze gutyo
ihinduka iri kwiraba ubu nuko abantu bariko baravuga bariko barasemerera uwo ni iyo ni intango yo gukira gutya uyimuha ikintu gitanguye kuvugwa cyo gitanguye kuva mu nzira babona abakenyezi babita gukenya n'abakenyezi ngo bakenyerera ko uko bimeze kose ukenyerera ko nta mukenyezi yemerewe mu bisanzwe bishinzwe ubundi kwahukana nk'ibibaho baca bakwita amazina y'ibitutsi gisubira muhira kigira gute amazina ateye icyeyi umukenyezi rero arakenyerera ko bikazoshika mu makadu atwumviriza benshi baragwara ingorane zo mu mutwe abandi bijya bita kuyinga abandi bagakora ibidakorwa mwarumvise abo byashutse bakicana mu ngo bakicana bakagera ku rwego rwo kwicana kandi byari byoroshe amategeko barekurira iyo urugo bitagishoboka kuko ni kimwe navuga tugitahura kubakana nuko jewe na wewe twabyumvikanye tukumva yuko twukwizanira ego mama tugashya ko nako karamata mugabe iyo karamata rero akaramata nako mu isengero mugabe mu mategeko iyo karamata je nta sinibaza ko ari andaho yanditse rero abantu baca bafata bakavanga iby'amasengero bakavanga iby'imico bakabivanga n'amategeko ari naho tubona rero iyo aho kuvuga ati itegeko ryanze kunda yuko umuntu atakumvikana ati ndamusezerere cyangwa nsezerere bagahitamo kwicana kurenga ibigo no guhohoterana mu rugo aho niho jewe mvuga nyico niho yari ikwiye rero kuba yafatira la base kugira ngo ihindure ishozi kuko iryo hohoterwa mu rugo ahareze biba byugariye ku mico kuko umugore nace David ntabwo atsaza kuvuga umuntu asanzwe ariko kwita umugore wiwe gashize ko twamugina imbere y'uko umuntu yansubije nako aba banguranye babanza kubaza ngo ninde bavuze ko umugore wiwe baca bageza buhoro bakamubyigiramo nawe ariko aramukomeretsa kure kuba cyane yamuhohoteye babibona babigenza buhoro buhoro umuntu rero mu mutima akaguma bibikayo abibikayo ndibuka kayo umukenyezi yigeze kuza aramvuga ati jenda mfite ingorane waje aragira guca aragurita aragira uku aragenda ararenga ibigo baca bamubarira ngo mumbe aratanga rasiyo kwiriza kego ugenda rero muhira kwica gikora icyo kiramaze ubihangane utwese nuko uwo mukenyezi yaruhiye kuyenga kubera iki kuko iyo mico itamurekuye kumva yuko amategeko arabimurekurira ntidutandukanya mu isengero mu mategeko no mu bico ibaza yuko kitanguye guhinduka nuko abantu baratanguye kumva yuko umwo hariho amategeko ijya kajya karamutse two bashyira kungwa karamata nako mu isengero
ego David ubibona gutyo nawe ko abantu batanguye gusobanukirwa
reka jewe ntange kuri icyo kijyanye n'umuco n'icy'amateka bivuga ko ubundi twe tukiri mu ishuri ariko batwigisha uburenganzira bw'ingo n'imiryango bw'abantu n'imiryango ntibabitwigisha cyo cumi n'andi mateka yose asigaye batwigishije batubwira bati iri tegeko rero mu kurikoresha ni ukugenda buhoro buhoro ikintu cya mbere kije imbere ni ukugira ngo imiryango igume iri hamwe gupreserva yuko amafamiye adatandukana kuko bakubwira bati la famiye ibiri sacre ni ukuvuga mu kintu twabivuga gute umuryango ni ikintu udapfa kurira ko ni ikintu cyubashwe bose ku rwego ruri hejuru rero ngira ntange umuco kuri kicyo cyo kuvuga ngo cy'imigenzo kugira ngo n'abandi babyumvire mu kwahukana muzokumva hari undi benshi bakubwira ati kwahukana biragoye mbere yaravuze ko atazompa na divorce ubwa mbere ngira mbanze nkosore iki kintu ibi byo kuvuga ngo yari anyumye divorce iri jambo ntatosubira kuri mbuga barundi nta muntu akwima divorce divorce itangwa na sentare mu gihe zambo na tanga zitanu ushoboye kuzerekana ko zabaye ukazana ibyemezo divorce urayironka ni ukuvuga ukwahukana kwawe urakuronka ukidegenya ariko nagira ngarukireho ikintu cyitwa umuco n'ugomba gukingira imiryango ugiye kuraba urubanza rwo kwahukana ntiruburanisha cumi n'izindi manza si gute ubwa mbere kugira ngo urubanza rwo kwahukana rutangure babanza kubaza ati mbega warahamagaye inama y'umuryango kuko ibyo biteganyijwe n'ingingo ijana na mirongo itandatu yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango ivuga ko imbere yo gushingisha urubanza rwo gusaba kwahukana uwitwategeza kubanza guhamagaza inama irimo bene kubaka n'inama z'umuryango zabo bombi kugira ngo bagerageze kubuzuriza icyo ni cya mbere icya kabiri naho urubanza ruba rumaze kwakirwa muri sentare babanza kumvirwa n'umucamanza mu mwiherero umugabo n'umugore kandi n'abavokanye mbaba baba bafite babanza kubasohora ibyo bikaba biteganyije ingingo z'ijana na mirongo itandatu na kane ivuga ko mu mubonano wa mbere umucamanza arumviriza bene kuburana bonyine mu mwiherero n'abafasha kuburana batarimo
yego ndabutiriyemo uravuze ko iyo nama y'umuryango bisabwa ko ibanza kubigiramo uruhara mubona kenshi aba bitura amasentare nawe usanzwe ufasha muri ibyo bibazo nk'umu avoka ubona abubakanye bagize ibyo bibazo baritura cyane iyo nama y'umuryango imbere yuko bashika muri sentare
erega ni itegeko utituye inama y'umuryango ngo urubanza rwawe ntabwo baca nta nubwo baca ni itegeko banza kubwira ati zane icyegeranyo cy'inama y'umuryango utakizanye ubanza gusubirayo ugahamagara imiryango kugira ngo babanze kwinjira by'ukuri imvo zigira zitume bawukana nizo twebwe nk'umuryango ntacyo twofasha ntitwabakuru twotanasana bagasubirana rero icyo nagira ntange ko umuco ahubwo kuri iki cy'inama y'umuryango icyo pamela yavuze ni gake imiryango mike uzobona yakoranye umuryango w'umugore n'umuryango w'umugabo bagakorana basabwa ngo basa ngo kuno twabibonye ngo rubugesera ngo ni bavane ibintu je nabone ngo byarenze urugero ni gace cyane ariko rona ngira mvuge ngo naho imiryango yofata icegeranye ivuga ngo twasanze ko bosura kubana ico cegeranye gitwara gushyira nyine muri tey ntare cyo nta nihagarika gucura ubanza ngo kubera ngo imiryango yavuze ngo ntibavane ico rero mani bakimenye abubakanye nimba bazamaga namwe umuryango ikavuga ngo nimubane ibitsigwa yuko bataza kucaba abana ku ngufu cyo ntare bashyira ico cegeranye ni no kuvuga ngo ifanze ari formalite gusa nubwira abakurikiza procedure uko bizagenda cyo ntare irabakira kandi ikabagukanisha mu byo yashobora gusigura yuko batugishije kubana bakabyerekana amuntu babanisha ari wundi ku ngufu sentari wapi
Madame Pamela hari ibiharuro byo babiriho kubyerekeye ukutandukana kubijanye ni divorce turiko turavuga mu Burundi
ibiharuro rero bihari wisha binakwereka yuko ico ari kibazo ki mu mico n'imigenzo y'ikirundi kitaba kiyo priorite kitaba kitaweho cyane ibiharuro bihari ni ibiharuro bya kera cyane byo mu 2008 ariko twashobora kureba nk'ibiharuro bimwe byo muri tribunal de residence imwe ya Rogero itwereka ko mu kiringo kitarenze imyaka nk'ibiri tora divorce yaduze cyane bityo umuntu ashobora kwibaza yuko barundi kazi k'ibintu bavuga facilement si na benshi washaka izo divorce baja kuzisaba mbere n'abagiye kuzisabura ziko ari imanza zigira zikamara igihe n'imyaka n'imyaka zitaracibwa twakubera atamutegeka ahari mvuga kuko petetse n'abazica namone uko mese ingeza kuyivuga kare bashobora kuba batazi nabona ayo mategeko cyangwa bakitiranya imico n'amategeko kandi amategeko yanditse bakayarengako kandi kenshi mu tegeka ko ibintu byo kwangukana defo rufatangane usanga bifatanganye n'ibintu byo bya papier alimentaire bya garde des enfants ibiki harimo rufatangane rw'ibintu byinshi hakaba harimo n'amatike rero amwami umva kwahohotera ibizima yuko amategeko ndabaza ko ariko arahinduka iyo nibatuka article 102 ivuga yuko umukenyezi yamukanye bamuhadere yo kurindira mbere yuko ashobora kubaka urundi rugo ariko umugabo n'icyo kiringo ntacyo bamuha sinzi ko icyo one mwazi nari mubizi mugane n'itegeko rya kera hanyuma hakabaho n'ikindi twibuke yuko muri ibyo conseil de famille mu mategeko aya ariko arakoreshwa aremerera umuryango umwe gutangura gusha ko abantu bubakana n'igihe ababyeyi b'umwe baja kubakana baba baritabye imana umuryango umwe ababyeyi b'umwe bashobora gutangura gusha none nk'aho abantu baza ko bazosa bemeye gusinya ngo rimankane bikunda uca wumva ko harimo habari nk'agahazi hanyuma jewe nkavuga ni ndefwa conseil mba ntanga ku bakenyezi babwiye ni kubaka urukundo rw'abantu babiri abantu babishaka kubana nta tegeko ryobwije abantu kubana ribaho ntarihari babana kuko babyiyumvamo iyo mbonye rero ko bitagenda neza wo kwitunga ubutungane mugabo hagacasubira agashyiramo ikindi kintu nongera ko benshi baba ata buryo bafite abakenyezi baja kubaka ata buryo bafite ibyo ribaza ko agaseshesha rumuri hanyuma agaca avuga ati ninahava nzujaye nicyo kirasi ikindi bifatangana nacyo bayazi ko abakenyezi badatungurana ari busubira iwabo iyo baba abana babona bamuha abatwara hehe aja kubarerera kwase kandi adatora n'atatungana afite urumva harimo urufatangane bw'ibintu ndetse wa bituma abo bakenyezi bibananira kwahukana kandi n'iyo mategeko yoba hari abarekurira kwahukana nibahukana ntibaza kuronka iyo baja donc kumenya amategeko nawe mugabo harakenewe n'ayandi mategeko arushirizaho kugira ngo ashobore gukingira umukenyezi kugira ngo ntagume muri uwo ndashyita umutego kuko sosiyete iratega umukenyezi iragutuma kubaka ikakigutuma n'amananiza ari no kukubaka kandi ntikurekurira kwahukana niyo amategeko ndabona ko amategeko namwe amategeko arabivuga ziyo urasize uburenganzira bwo guhagarika iyo niyo ubwo bumwe bwanyu kandi undi nta isiguha iguha voie de son niwahagarika ubwo bumwe ucujahe butari butahe batahaba abana babo batwara usanga umukenyezi yagiye kubaka afite imyaka 22 agaca amara imyaka 6 ariko aribaruka hanyuma abo baraca baribeshya ikigo atari kimwe bafite yaje gusaba pasiteri alimantere bakayimwima urwo rubanza nabwo murazi no gushingisha urubanza bitwara amafaranga donc umukenyezi ugasanga ari muri set livisiyo nzi ukuntu kivuga neza mu kirundi mu mitego y'utavana ko ituma bya nkako yahukana kandi ariko arahohoterwa ni nako mu byango yari zishe mubona binatuma no kubona ayo ma statistike abantu badashobora gutora facilement nuko ayo ma izo manza kenshi usanga zitanabutisa kuko umukirizi acigwe vuta mu nzira cyangwa acigwe intege mu nzira.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.0,
naho kwadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri isanga, aho turi kumwe na batumire Maître David Dusabe yanonosoye ivyerekeye amategeko agenga abantu n'imiryango, akaba ari Bujumbura mu Burundi. Turi kumwe kandi n'umutumire wacu ari muri Canada mu gisagara cya Ottawa, ni Madame Pamela Ubeza ari mu gisagara cya Ottawa muri Canada. Yanonosoye ivyerekeye ugutatura amatati, umuntu asanzwe haranira agateka ka muntu muri rusangi by'umwihariko agateka k'abakenyezi. Turiko turavuga rero ku kibazo abantu baba bubatse inyuma yo kwagiranya ibibazo kenshi bishoboka bikabaviramwo ugutandukana kwahukana. Madame wavuze ko harimo inkurikizi zo kuvana bigorana ku bakenyezi cyane cyane kubera inkurikizi za divorce iyo abubakanye bavanye, harimo ibyo kugabura amafaranga, harimo ibyerekeye abana, uzobafata ninde, nibyo ngomagaruke ko kubyerekeye amategeko na Maître David. Bigenda gute iyo habaye divorce kubijanye n'aba bavukanye n'abana babo?
Murakoze cyane. Jewe hari abantu banyitura bambwira ngo batinya kwahukana kubera nk'abona ukuntu bose babaho ninde n'abana bubaho. Eka ndabivuge muri rusange kugira ngo n'abandi barafite ikibazo bacyumvireho. Ingingo ya 186 yo mu gitabo cy'amategeko agenga abantu n'imiryango ivuga yuko kwahukana kw'abubatse ntikubuza abana babyaranye kuronka ibintu amategeko abarekurira cyangwa ibyo barekuriwe bivuye mu ndagano zo kwabirana z'abavyeyi babo, ahubwo babironka nk'uko bahora babironka abavyeyi babo bagumye babana. Aha bisigura yuko umukenyezi ntazoreke guca gusaba kwahukana ngo abana bibazoca baba bamaye bo ngo bashobaje mu ibarabara. Oya, ni itegeko sifavere sakantu se w'umwana agira ngo kora ngo ndabye neza abana ngo cyangwa ngo nyina wabo ngo yabisabye buhoro buhoro, ni itegeko kandi sentare irayikorera ko abana igategeka yuko bataza kwiga kuri rya shuri bahora biga ko kumwe bahora bagenda na discorere imodoka yo ku ishuri bagenda ya yindi nyene imodoka yase bakavuga twara tujyana n'imodoka ya papa twara tujyana gusa ntiko amenye kugenda muri bisi bakamenya ngo amakuru y'ishuri donke aramforotema bahora babarihira tuza kurihwa ingene bahora bambara bakavuga ingene bazokwambikwa. Mbisigura yuko umwana ntakeneye kumenya ko papa na mama bavanye, ivyo ntawe ukeneye kubimenya. Ingingo ya 289 naho irerekana neza yuko haba kuri se cyangwa kuri nyina w'umwana iteka ryo gutunga umwana wiwe nibanga ririho kandi ni itegeko. Ni ukuvuga yuko kandi basa kwabeshaho ku buryo baba basanzwe bafise. Isigura yuko mu gihe neje bariko baraca imanza kwahukana barabaza umugore cyangwa umugati ubutunzi mwari mufite bungana gute n'ubuwe kugira ngo sentare bamwitikorerako nibungaruka muri bya bindi nyene. Hari abagore usanga baja mu rugo bagasamara akicara ngaho kamenya ngo umwami kazi yarashitse, ntakeneye kumenya inzu umugabo afise, akeneye kumenya amaparaseri umugabo afise, akeneye kumenya umushahara umugabo ahembwa, nta na kimwe agera imbere ya sentare yabimubajije ati none ga madamu mubona ibyo mwari mutunze mufite imiduga ingahe kugira ngo sentare imenye ibibagaburire umushahara w'umugabo wawe n'uwe kugira ngo amenye n'abana batubandanye babaho. Basanga umugore kava ngo namwe mwobiraba nyakubahwa sentare irabiki atabyizi reka ntirota. Rero aha mubanza bakabimenya yuko kwahukana kutabuza ko abana babandanye babaho neza. Hanyuma ikindi naco kubijanye no kurera abana kandi kenshi usanga inzu bahora babamo adafite nk'inzu imwe umugabo n'umugore barazabanya mu nzu imwe bamaze kuba kimwe muri ico gihe ubwo nyene inzu icibi y'abana umudamu canke umugabo ari bariza abana ni bashaye kuma mu iyo nzu mugabo bagashira ko neza ko kigira yuko ayigurisha nukuiba makarira mwabana gushika bagagera mu bigero rero icuko umukenyezi ashatinya kwa ukana ngo nukubera yo cabaho nabi ico nagira ndabakuremwo ubwo bwoba kuko hari n'izindi ngingo z'amategeko ahanyene igenga ingo n'imiryango zerekana yuko umukenyezi mu gihe bibonetse yuko ashoboye kwerekana ko umugabo ari mu makosa agumye ibyo byose yararonse niyo ataba yaratanze ico yari yaremeye gutanga mu kubironka ibyo yari afite byose acabigumya mu gihe atariwe amakosa yaguyeko ya makosa yose atanu twavuga kandi mu gihe adafise mubeshaho bikwiye sentara irashobora gucira uwo bubakanye kumuha uburyo bwo kwitunga canke ibimutunga nimwe twatangura tuvuga umugore yarabaye muhira areze abana umugabo akora nawe muri Nations Unies barasaba ngo bahukanye umugore udasa kuba amahiba mu ibarabara yawe baravuga bati umugore wewe wakora iki ntacyo nakora narera abana okay bagashaka fata kuri wa mushahara w'umugabo bagakura ko igice bahereza umugore akazobandanya abaho mugabo agashyiraho condition imwe nagiza mu Kirundi bakavuga bati madamu niwarongorwa ahandi ibi bintu tuba tubisubiramo cyangwa niwaronka akazi nawe gashobora kukubeshaho gashobora gutuma nawe wibeshaho ibyo bamwemereye barashobora kubisubiramo bakabigabanya ni nk'uko umugabo ashobora kwisununura barongera bakabiduza umugore akabandanya abaho neza ibyo rero abadamu bicara babiza abakenyezi babimenye mu Burundi cyane cyane bari kuza baratinye ngo twahukanye ngo tuba tubabamaye bobo n'abana bacu ngo tuza gutora kwiyarara nk'uko biri abana namwe yibwe mu kubaho nk'uko mwahora mubayeho mu burenganzira bwanyu
yego mu gihe abagize ubugeni bateye igikumukundagano yukubaka atacyo bavuze mwavuze ko ibintu byose baca babisangira irashika ko hari igihe bashobora kugira kontra novuga kontra mu gihe bateye icyo gikumu bakavuga ibyo basosangira n'ibyo batazosangira ko nko mu masosiyete yangaha muri ibi bihugu turimwo by'i Burayi na ngaha Amerika kenshi usanga bashyiraho ibyo bita prenup bagagira iyo kontra imbere kurongorana nyine bazosangira amatungo bitegekanije gute mu mategeko
ego mu Burundi icyo batemera gusa nico bavuga ngo tuzobana imyaka 5 4 2 ariko icyo kugabura amatungo baracemera kuko kenshi usanga hariho nk'abakenyezi baba bahukanye barafite abana babiri batatu ugasanga hariho amatungo baronderanye n'uyu mugabo bavanye amatungo yobeshejeho abana abo babyaranye n'umugabo wa mbere ku buryo agiye kuyateranya n'uyu mugabo wundi mushasha agiye kubana uca usanga byamba byabaye ugasanga uyu mugabo mushasha agiye kuronka n'uwamukuriye kubera aya matungo akuye ku mugabo wa mbere muri icyo gihe umukenyezi arasi uburenganzira ko kuvuga ati jewe ibyo naronse ubwa mbere ibirimwo ahubwo ibyo tugiye gusangira n'ibyo kuva uyu munsi tugusenyeye amasezerano yo kubana iby'imbere ntibirimwo n'iby'abana nari narabyaye ni nk'uko mushobora kubana mukavuga bati ukavuga muti ibyo tuzoronka byose bizoba bigabuye bizosoba bipanga nta ivanga mutungo niko babivuga bavuga ati ntisigaye tuvanga amatungo yacu byose birashoboka ariko kubera kwa kutamenya bimwe natangura ndababwira usanga bagera muri leta civile bakabasomera ngo cyasinya ngaha weje kubisinya ibyo onye weje gutera igikumu yuko byose mu bisangi ariko mu gihe mwabivuze hakiri kare ibyo ravyubahiriza bakabyandika bakabika ngaho neje hagaze ko mwahukana baharura kuri bya bindi mwaronderanya pana icyo mwari mufise imbere ibyo birakunda
Madame Pamela kubijanye naho n'uburinganire hagati y'ibitsina izo bita mu France l'égalité de l'homme et la femme birashoboka mu ma bihugu vyacu ma sosiyete yacu akurikiza imigenzo niyo mico ya kera aho babona kumbure ivyo bitsina abantu babiri bubakanye igitsina gabo n'igitsina gore batari ku rugero rumwe muhavuga iki ku bibereke jewe
ntangure ntangimpanuro ku bantu abo amaze ndaza gushika ku ntangure ntangimpanuro ku batarubaka nta mace ntangimpanuro kubagira kubamaze kubaka parce que numva umenga iri très important cyo ntanura ni abantu bagira ngo bakaze abantu b'igitsina gabo hako muzogera mu rugo mukagije mupfuye ngo nije nayize nije nabirondeye ifoko biga gusinya iyo separation de bien ni batakomereje jene be irimo mais ça veut dire que c'est une ya separation de bien
yego era cyeme
okay saka sinya separation de bien ama kugira ngo ntihazoze haravamo ikibazo mu nyoma abakobwa nabo n'abana abagabo bubaki n'abakenyezi bwabwene ni mwige kubanza kurondera uburyo mbere yo kuja kubaka kuko ibyo nje babibabwira nk'ibibazo iminsi yose kuzibona umuntu ahite segondera akirukanka kubaka ataki na chini ya fifth muna mazekuwa na no mkwazi wa mwuzo kore shayu uko kuja kura zara kutama faranga kandali ya teka mwema yene mfungula ila tela wika kuyi hita wika kumarila na aji na hali wa mkenye zina umu funda kute kukuna mwa kukia ngu ima ima ila tela wika wika skesu mwono aliko wii tuige kuroondea mwuje kuwa kwa nisi mba mwoteni please apana kuja kuwa kwa wiva za zinu managie kumhunga ni ya kutunga zo kutunga na aji chana akufate na aji kuwa maze kuwa kana nao niweza yuko uburinga nila hobu hagaze ni kumategeko mwesi nchi vila mwana kushida mwotu nitu vula kuburinga nila yu kuburinga nila rugu sigu wako ni kitubu tureisha change ni hivyo tuunganya ya kasizi nili kushwana kutubula vingana uya uburinga nila tuvuga ni mbele ya mategeko na mategeko angingi na jeo ni mwakenye zimekia chisi mbani pale example mwaka wana zofa tuwa imbani change si mduburinga ni mgateri mbele na mategeko kakingira mwaka mwanya uyu hivyo hanyuma rero mvuga ni ubwo buringanire jewe naho ndabibaza ni mu bijanye n'amategeko akarorero urabona ko mu mategeko menshi dufise usanga umukenyezi afite ukuntu akumiriwe cyane naho tushobora turangamira imbere y'amategeko nkavuga ndi kwamaze kubakana icyo twita uburinganire ni imbere y'amategeko murabona umusanga mu mategeko naho aba yanditse ego harimo amategeko amwe amwe dukingira naye ndumva ko dushinza by'ukuri mugamo nayo tukanayamenya basi icyo ni kimwe icya kabiri ntitubwa ngo kurenganira ngo nukuganya ibitugu cyangwa guterura gusa turi nk'izingana no uburinganire tuvuga ni uburinganire bungingira jewe nk'umukenyezi n'uburinganire bukingira wowe nk'umugabo mugabo twese hamwe nk'abantu amategeko akatwubahiriza de la meme maniere kuko jewe nk'irya ngingo iri kuri abakobwa kubaka adizwita umwa abahungu aventeyeno numva ari karengane kadasanzwe ni ukuvuga ko umuhungu arafite umwanya wo kurondera umukobwa atawagira ariko kuko muri uyu mwanya tweko ritarahinduka bigeze bakenyezi nimwige kurondera muje kubaka muzi ko ari entreprise muri mu rugo naho mwige kumenya amategeko konkana jewe numva ngo ni cya yari kuwe n'amategeko akurinda kuburezi ingufa ukamerwa nabi kuki bayi ndagusezeye hanyuma murakitwaza aya mategeko ahari kugira ngo agukingire tuyakoresha kugira dukorera ni ibikibi tuyakoresha kugira ngo ubuzima bwanjye bukingirwe n'ubwo waba bukingirwe ariko ntabwo nsubira kwibutsa iri tegeko rijyanye n'ingo n'imiryango ryari rikwiye kuba konfete n'itegeko rijyanye no gutorana kuko harimo konfuziyo konfuziyo aho ihagaze niyo twokwahukana uza gusanga jewe dusutse umukenyezi akakuca mu ngorane mu isanzwe ariko jewe nk'uko umuntu avuga ati nabajya twumvise mu gacibitso kidaheye baruhira kwicwa yobiheba akajya miki akaryama kare akazorondera mu nyuma hanyuma kikenye n'abana naco nibaza ko mwese murabizi ibirigo baraburana abana bakaruhira bakabamutwara kuba adafite icyo abareresha bagaca bajya kurengwa na mukasi avec toutes les conséquences munsi ibyo byose rero byari bikwiye kuba bifite irindi tegeko riza ku ruhande riza guproteja uwo mukenyezi bishyitse akagukana kuko ni normal yego
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga biko tuvuga ku bibazo byo mu ngo z'abubatse biko dushimikira cyane cyane ku byerekeye ukwahukana hagati y'aba basanzwe bubatse imbere y'amategeko uri kumwe na Maître David Dusabe yanonosoye ibyerekeye amategeko agenga abantu n'imiryango ari Bujumbura mu Burundi turi kumwe kandi na Madame Pamela Mubeza yanonose byerekeye gutatura amatati akaba ari umuntu haranira agateka ka muntu by'umwihariko agateka k'abakenyezi ari mu gisagara ca Ottawa mu gihugu ca Canada. Madame Pamela aravuze ibyerekeye gutorana aravuze ko ayo mategeko agenga abantu n'imiryango yarakwiye guhabwa ingufu kurushiriza afatanye nayo gutorana ku bijyanye n'amategeko mwo tubwira ibyerekeye gutorana nyine bimeze Maître David n'ingene icyo cyumviro coshirwa mu bikorwa ca Madame Pamela.
Murakoze iyo ni ingorane ikomeye kandi idasanzwe ngaha mu Burundi kuko iryo tegeko ntiririgira ribaho bararikora ko rigakarukira mu nama nshinga mateka rikazunguruka rigasubira mugabo nta munsi riremeza
ni ukubera iki ntabaciyemo Maître David ni ukubera iki kubera iki rigorana
jewe nibaza yuko bica bicangana kenshi kuko bavuga bati umukobwa atwaye ibintu byinshi aza bitwaye mu wundi muryango ugasanga umuryango ntacyo usigaranye bikacabiri basanga cyangwa bavuga bati umujyango ushaka kubyara abakobwa gusa batanu n'umuhungu umwe murumva yuko bagiye kugabura bakanganya no kuvuga ko bine bya gatanu by'umujyango wari utunze ucugenda iwabo mu yindi miryango ariko twavuga iwabo n'imiryango y'abagabo ugasanga rero biko birapanga bavuga ariko birasanga cyane
ariko bafashe kumuhezeza umuntu ariko numva ko uwo mwanya mete umukobwa abadafashwe nk'umuntu kurugira rumwe n'umuntu si umuntu wewe n'umuntu ari andeso
naho nyine byacanganiye rero n'uyu munsi iryo tegeko ntiribabaho ariko mu kugabura amatungo y'umuryango ingene bigenda kiretse abavuka n'abavyumvikanye hagati yabo kwari imiryango myinshi usanga batiriburaja mu masentare bavuga bati twese turi abana twavukanye tungana bagaca bagabura ibice bingana bakavana ko bakabana amahoro ubundi ho imigenzo uko babikora bizaje uko batangira gukora amasentare hamwe n'umuco ingene babigira bavuga bati amatongo y'umuheto amatongo y'umuheto no kuvuga ayo papa wawe yirondereye n'amaboko yiwe n'amafaranga yo akiguriye papa wanyu niyo matongo bita y'umuheto muragabura mukanganya naya matongo y'umuryango amatongo y'umuryango no kuvuga ayo papa wawe yamuye kuri sokuru n'abasokuruza bawe ayo matongo bavuga bati abakobwa bashaka ko igiseke kwaje usanga rero bavuze igiseke ni ibintu bitanumvikana bigoye no guharira ngo bavuze igiseke ngo igiseke cyabaye gitonyi sentare iraraba ikaraba ati bone yari amatongo atanu mwe mwabakobwa naho muri cumi turabaha itongo rimwe cyangwa abiri icyo ni igiseke genda mwimenye murumva gushika uyu munsi niko bimeze naho ubundi ho ntateko bavuga ngo bandenganyije abasubiye nuko bisanzwe biri bafashe barabyiha amase nta usanga bigomba gusa hose ugenda bavuga ngo n'imigenzo mico n'imigenzo n'imigigwa nuko nyine ntateko rihari
murisanga Murisanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi
naho ku kibazo cy'ababyaranye abana mbuga batubatse mu buryo buciye mu mategeko igihe bagiraniye ibibazo bigenda gute barashaka kwitura amategeko
cyane gose ahubwo ngira mbanze ngaruke ku kibazo Pamela yabuze imbere ngo urumva ngo umukenyezi ngo ari imisi wa mpamvu kugira ngo abanze abangire ko bakora urundi rugo ni ukugira ngo bakingire uyu mukenyezi no gukingira ineza y'umwana si kubera iki kuko baharura yuko umwana avutse mu mategeko ubwa mbere avuga yuko umwana asamwe n'umugore yubakanye n'umugabo biciye mu mategeko iyi ngingo ijana na mirongo icyenda na gatandatu umwana asamwe n'umugore yubakanye n'umugabo biciye mu mategeko niwe bita umwana wo mu nzu se wiwe n'uwo nyine babiranye na nyina bisigura yuko mu gihe bahukanye umugore akatagenda agacira mariyaje ubwo nyine n'ubundi abasagira ubugeni n'ubundi muntu hacahabe kuvangavanga ibintu ese umugore ngo barakoza kubwira wa mugabo bari kumwe baraye bahukanye ngo uyu mwana yari uwiwawe mu gihe amateka abitomora neza yuko umwana avutse mu mategeko ari umwana avutse hagati y'iminsi mirongo icyenda n'ijana na mirongo umunani reka nocabanga nkaraba neza itegeko ariko mumenye yuko ikiringo batanga kugira ngo umukenyezi asubire kubaka ni cya kiringo cy'uko kuvagize ubugeni baharura yuko mu minsi mirongo icyenda mu minsi ijana na mirongo umunani ni ukuvuga ugiye kubiraba ni ya mezi icyenda umwana avukira niho umwana wasohora ko ari uwase wiwe ingingo ijana na mirongo icyenda n'umunani ndayitoye mu gihe ababiranye bakiri ko barasaba kwahukana kubera ibituma byemewe n'amategeko naho nyine umugabo arashobora kwihakana umwana mu kubimenyesha byonyine iyo yavutse mu minsi irenga amajana atatu kuva umunsi sentare irekuriye ababiranye kuba kubiri urumva iminsi amajana atatu kuvuga ngo umwana avutse inyuma yaho sentare ati muravanye ko inyuma y'iminsi amajana atatu umwana akacavuka se aramuhakana iyo umwana yavutse munsi y'iminsi ijana mirongo umunani kuva umunsi sentare ifatiye ingingo ntabanduka yo guhakana kubahukanisha cyangwa kuva umunsi bo nyine bigiriye inama yo gusubirana naho nyene umugabo nawe yashobora kubihakana aravuga ati uravye iminsi ntishika ijana na mirongo umunani imwe nababwira ni ukuvuga rero bavuze ngo umukezi nabanze arindire kubaka ntubwira ngo ibi bibazo ntibyaduke babanze biha umwanya baragakuriye umukenyezi atari yibungenze ntashobora gufatana n'uwundi mugabo ngo ataja gusama inda y'uwundi mugabo ejo bishe bitangura kugira ingaruka mbi ku mwana bamuterekana umengo na kabumbu umengo ni umupira ico rero ndagitanze ku muci hanyuma ikindi kibazo mwari mumbajije ngo mbega birakunda ko umwana mwari mvuze ko umuntu
abubakanye bataciye mu mategeko
n'abana bita b'abasumano abana b'abasumano amategeko arafite icyo abavuga ko kuko aya mategeko cyane cyane arakingira umwana ingingo y'amajana abiri na cumi na kabiri ivuga ko abana b'abasumano n'abadakwije ibitekanije kugira ngo bitwe abana bavutse biciye mu mategeko nyina w'umwana w'umusumano niwe urwandiko rw'amavuko w'umwana ruha ako karanga se w'umwana w'umusumano ni uwo yiyemerera ko ari se cyangwa yabyemejwe n'ingingo ifashwe na sentare bisigura iki ejo cyangwa hirya y'ejo umwigema ari muhira akabona arasamye inda akaba azi uwo baryamanye muri icyo kiringo arafite uburenganzira ubwa mbere abanza kugenda kwandikisha umwana mu gihe se w'umwana amubwiye gutyo agasabyanga ati jewe ntumbaze wowe uruzi kuri umumarayi wampaye nk'uko wahaye abandi byama byabaye aca asimba agenda muri ta sivile agatangika umwana ko ari we nyina na se atazwi kugira ngo umwana barandika mu bitabo by'amategeko y'uko yavutse hanyuma acagenda akitura sentare akerekana ibyemezo y'uko uyo musore ariko aravuga cyangwa umugabo ariko aravuga ariwe baryamanye muri icyo kiringo amutera iyo nda hanyuma kugira ngo sentare ifate ingingo y'uko uyo se w'umwana asa kwandikisha uyo mwana akandikwa iruhande yaba umwana yari yanditswe yuko afite serenko cyangwa se atazwi bagaca bandika ko se w'ukuri muri icyo gihe murumva ko yabiciye muri sentare mugabo urumva yuko amategeko abitegekanya ariko babyarira mbere nk'izo se yicara ngo bazinga amaboko ngo bace bicara ngo umwana azo se yicara arinda kura atazi cyangwa atagira se biremewe n'amategeko naho yaba yamaze gukura arafite uburenganzira bwo kuja kurondera se wiwe ashobora kuja kurondera se wiwe imbere y'uko akwita imyaka mirongo ibiri n'umwe canke yakwica imyaka mirongo ibiri n'umwe ni ukuvuga umwaka umwe inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'umwe yacebye ashobora kuca aja kurondera akabaza nyina canke abo mu babanyi nyina igihe aba yarapfuye akabaza ati none jewe mwumva papa ni inde bagasambwira ati shaka kuva kuri twe twumvise yari Jean Paul yari niyo nkuru Jean Paul agahita agenda agaca ashinga urubanza sentare ica imuhamagara uyu muntu avuga yuko ari se wiwe hanyuma bagaca bagerageza kuzana icyemezo y'uko ari we se w'umwana kenshi murumva no mu migenzo y'ikirundi dukora kuti imigenzo bavuga yuko se w'umwana amenwa na nyina kuko niwe bazo baryama kenshi biroroha rero mu gihe nyina w'umwana akiriho ashambwira ati se wawe ni uyu uwunyu byagenze uku n'uku 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 ariko arazi ubuhinga bwa ADN mu Burundi ngo acyo ashobora kubigirisha ntibirana gera kure rwose
yego reka dusezeranye mbaza akabazo gatoyi madamu Pamela icyo mwuba mwongera ko tutaba twavuze neza kuri iki kibazo nashaka kubaza muri make cyane niba mubona uko ibihe bigenda birahindagurika ko ibintu bizotuma abantu bamenya amategeko yabo na cyane cyane mwariko muravuga nk'abakenyezi babona uburenganzira bwabo murafite icyizere muri make
nge ndafite icyizere ndafite icyizere nishimikije ibwirizwa shingiro ry'Uburundi ryo ry'itariki indwi z'ukwa gatandatu 2018 2018 ndafite icyizere cyane kuko ingingo ya mirongo ibiri na kabiri iri kera ivuga neza uko twese tubyifuza ivuga yuko abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko kandi ayo mategeko abakingira umwe nibaza rero ko amategeko yose uko agenda arakurikira yoje aribanda kuri ibyo kandi bakavuga ati bitarabye urukoba ngo kw'igitsina biranditse n'ukuri noir ni ingingo ya mirongo ibiri na kabiri rero twari dukwiye kugira ngo tugende turumva yuko icyo namwe mwita kungana icyo ari cyo twebwe tukigendera ko tugihera aha muri iri bwiriza shingiro ry'Uburundi yemejwe amategeko agenda arajaho jo ayo yokuwa kana ayo kwa ukana ayo kugira gute tugere turakurikira kuri ibigirizwa shingiro ibaza kubwira umuntu ngo ngimisi umaje na 3 uharura kufa kwa mbere ni biki byari byoroshe sifiye kuko atese ADN n'umuntu twemwe ije bibazo byose nkisubira kuhaba mugabo haza nkawe mana niza yose yo kunaniza umukobwa cyangwa umukenyezi kugira ngo bikunda bihebe kandi murumva ko uko tubivuga kose ico shimangira ko ibi bintu byo kwangukana no kubakana birafatanganye nje na kwinjana no gutorana igituma umwige amaza kwirukanka atabariza ngo nise nise cyangwa ngo umwana mwemere nuko abinda no gutorana nuko atafise aha mushira kuko amategeko ntamukingira ngo amuhe uburenganzira bwo kurera umwana wiwe amategeko amusaba yuko ari umuntu w'umugabo amumufasha kumurera kuko niwe abafise icyo ashobora kumuhatorana naho byugariye ni naho ubona abantu baruha bakicana abantu bariha bakemera bagahohoterwa kuko bijanye n'iki kuko amategeko adakwije mu gukingira abakenyezi
murakoze cyane murakoze yari Maître David Dusabe yanonosoye ibyerekeye amategeko agenga abantu n'imiryango akaba ari Bujumbura mu Burundi twakumwe na Madame Pamela Mubeza yanonosoye nawe ibyerekeye gutatura amatati akaba anaharanira agateka ka muntu muri rusangi n'agateka k'abakenyezi by'umwihariko akaba ari mu gisagara cya Ottawa mu gihugu cya Canada twako turavuga ku bibazo hagati y'abubakanye cyane cyane twashimikiye ku kibazo cy'ukwahukana hagati y'abantu baba bubatse n'inkurikizi zabyo kubijyanye n'abo babubakanye n'abana babo n'ikibazo cy'imico uruhara rwabyo muri ibyo byose turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
murakoze cyane
Radio, it's the America. Yo, yeah, Burundi yabari ikibizo cyacu mugu cyangwa cyambo ubanya gihugu yo yabari ikibizo cyacu